mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kwa hikaze mba suhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. I Kigali mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abagenzi be bariganwa rwakomeje atari mu rukiko, ariko ubushinjacyaha bwakomeje kumurega ibyaha akurikiranyweho.
Paul Rusesabagina yarezwe navuga ibirego bitatu, ariko ikirego cya mbere ubushinjacyaha bwavuze bwo gutwikira abantu ndetse no gutwika imodoka na moto byabereye mu karere ka Nyaruguru.
Turahamagara Asumta Kaboyi uri ku rukiko rw'ikirenga I Kigali. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo barasaba Uganda gutanga indishyi y'akababaro iri hagati ya miliyaridi esheshatu n'icumi z'amadolari kubera kuvogera icyo gihugu mu ntambara yahitanye miliyoni eshatu z'abaturage. Leta zunze ubumwe za Amerika zirifuza ko habaho ihererekanya ry'ubutegetsi hakurikijwe itegeko nshinga rya Chad nyuma y'urupfu rwa perezida Idriss Déby Itno wasimbuwe n'umuhungu we uyoboye inama nkuru ya gisirikare. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse Bigirimana wiriweho.
Wiriwe Venice, tuyahere muyavugwa muri Leta Zunze za Amerika. Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri yasabye Abanyamerika kuguma biyunze inyuma yaho sentare yo mu gisagara cya Minneapolis yegese ivyaha by'ubwicanyi kuwahoze ari umupolisi Derek Chauvin yagirizwa kwica umwirabure George Floyd. Perezida Biden yasabye kandi abakora imyiyerekano kuguma mu mihana yabo batekanye. Derek Chauvin ejo ku munsi wa kabiri yagiriwe n'ibyaha byose yagirijwe ku rupfu rw'umwirabure George Floyd. Haraheze hafi umwaka acirirwa gufungwa imyaka 40. Abacamanza 12 barimo abazungu batandatu n'abandi birabure batandatu nibo bamaze amasaha hafi atandatu mu mwiherero bacijya nino ivyugo rubanza kwari rumaze indwi zitatu ruburanishwa muri ico gisagara ca Minneapolis. Mu gihe uru rubanza rwariko rurasozerwa, abategetsi muri Minneapolis muri leta ya Minnesota bari bafise ubwoba ko hashobora kuba imigumuko mu mabarabara inyuma y'iyo ngingo ya sentare. Muri Afrika, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa kabiri yaragirije Uganda ubwicanyi bwabaye mu myaka 20 iheze mu rubanza yitwayemwo muri sentare y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gusaba indishyi y'akababaro iharurwa mu miliyaridi z'amadolari. Sentare mpuzamakungu yaciye ugo rubanza mu 2005 ko Uganda iri ha Congo indishyi y'akababaro mu kuvogera ico gihugu mu ntambara yabaye hagati y'imyaka 1998 na 2003. Intambara yahitanye miliyoni 3 z'abanyagihugu. Abategetsi ba RDC bavuze ko bakeneye ko Uganda itanga agashumbusho kari hagati y'imiliyaridi 6 n'imiliyaridi 10 z'amadolari. Ababuranira Uganda biteganijwe ko bashikiriza ibyireguro byabo muri iyo sentare ku munsi wa 4. Abategetsi mu makungu ejo ku munsi wa kabiri barashikirije ubutumwa bw'umubabaro inyuma y'urupfu rwa perezida wa Chad Idriss Déby Itno yafashanya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi kurwanya iterabwoba mu karere ka Sahel. Ubushikiranganyi bwa Leta Zunze za Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko Amerika yifatanije n'abanyagihugu ba Chad muri ibi bihe bigoye. Umuvugizi wabwo Ned Price avuga ko Amerika ariko ishigikiye guhanahana ubutegetsi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Chad. Ibiro bya perezida w'Ubufaransa bivuga ko Chad itakaje umusirikare akomeye kandi yakoze yivuye inyuma kugira arwanire umutekano w'igihugu mu karere mu myaka hafi 30. Abandi bategetsi barimwo perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu, Musa Faki Mahamate umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika, perezida w'ifata kibanza wa Mali Bah Ndaw, bose bavuze ko abajwe n'urwo rupfu bakabazwa ko batakaje intwari yakora uko ishoboye kugira irwanye iterabwoba muri ako karere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta zumwe za Amerika ejo kwa kabiri yasabye Uburusiya ko bunyene budatebye bureka abaganga bigenga kujya kuraba utavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny ari mu myiyerekano yo kudafungura mu gihe amakenga ku magara yiwe arushiriza kwiyongera. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Amerika Ned Price yavuze ko Uburusiya aribwo bubazwa ihungabana ry'amagara yiwe. Avuga ko Amerika iriko irabikurikiranira hafi kandi itazotinya gukoresha izindi ngingo ku nyungu za Amerika n'iz'agateka ka muntu mu Burusiya ku ruhande rwa Navalny. Ibi abivuze inyuma yaho Jake Sullivan, umuhanuzi w'igihugu mu by'umutekano wa Amerika, agabishirije ku ngaruka zizoba ku Burusiya igihe Navalny yofa. Abategetsi ba Espanya bavuga ko batewe ubwoba n'ubutunzi bw'isi bwasubijwe inyuma n'ikiza cya COVID-19 bigashobora kuzotuma ibitigiri byinshi by'abimukira b'Abanyafurika bisuka ku bwinshi ku mugabane wa Buraya baciye ku muhora wa Espanya. Mu mwaka uheze Espanya yakiriye abimukira barenga 25,000 bava muri Afurika y'Uburengero bashikiye mu izinga rya Canary uhereye mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2020. Ibihugu bya Senegal na Espanya byarasinyiraniye amasezerano atumbereye guhagarika abimukira bafata ayo mayira agoye kandi batubahirije amategeko y'impunzi.
Urakoze Aloyis B. Girimana mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Madresi yacu ni zo wa radio yacu
wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izayinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ntangiriro za yamakuru y'Ikigali mu Rwanda, urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abagenzi be bareganwa rwakomeje atari mu rukiko, ariko ubushinjacyaha bwakomeje kumurega ibyaha akurikiranyweho. Ashuta Kaboyi arakurikirana urubanza ruburanishirizwa mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga i Kigali. Ashuta wirweho. Ni bihe birego ubushinjacyaha bwareze Paul Rusesabagina?
Siporo Rusesabagina yarezwe navuga ibirego bitatu. Ikirego cya mbere ubushinjacyaha bwavuze bwo gutwikira abantu ndetse no gutwika imodoka na moto byabereye mu karere ka Nyaruguru, Rusizi ndetse na Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwerekana amafoto y'imodoka yatwitswe, bwerekana ndetse n'inzu yatwitswe. Hanyuma ku kindi cyaha cya kabiri munsi bamushinjikiwe icyaha cy'ubwinjiracyaha y'ubwicanyi gakozwe rero n'umutwe wa MLCD-FLN. Bagaragaza ko ari abantu 20 barashwe kubw'amahirwe ntibapfa, ariko bakavuga ko hari abandi bantu bapfuye muri ibi bitero byagabwe na FLN na MLCD-FLN. Icya gatatu barimo kumushinja muri iki gitondo ni icya cyo gukubita no gukomeretsa, nabyo byabereye Kitabi mu Nyamagabe, Nyabimata, Nyaruguru na Rusizi. Ibyo byaha rero ubushinjacyaha bukavuga ko byose impamvu bubikurikiranaho Rusesabagina ari uko ari we wari uyoboye uyu mutwe wa MCD-FLN, akaba ari nawe watangaga amafaranga. Bati nubwo atagaragaye muri ibi bikorwa byo gutwika, nubwo atagaragaye mu bikorwa byo kurasa abaturage, ariko niwe wari uyoboye izo ngabo zakoraga ibyo bikorwa byose.
Ibyo ni byerekeye Paul Rusesabagina, ariko se abandi bareganwa bo bakurikiranyweho ibihe byaha?
Urakoze. avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu amasaha menshi yahariwe na busesa bagina bamushinja, ariko hari bagenzi be nabo bakomeje kuburana barimo kuregwa kujya mu mitwe iyi mitwe nyine y'iterabwoba. Uko iki kintu kirimo gukurikira ubu n'urukiko rufasha akanya gato kugira ngo babe bagiye mu kiruhuko, ariko baragaruka bakomereza kuri ibyo byaha by'aba bantu bagiye binjira muri iyi mitwe ya FDLR ya FLN, iyo mitwe y'iterabwoba niko ubushinjacyaha buyita.
Asumta Kabuyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika y'i Kigali, ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane Venuste.
Mu Burundi kuri uyu wa gatatu, polisi y'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura yahagaritse ishyirahamwe Favorite Partner Company rikora umurimo wo guhuza abasore n'inkumi bashaka gushinga urugo. Abagabo babiri bayobora iryo shyirahamwe batawe muri yombi. Polisi isobanura ko icyo gikorwa kinyuranije n'imigenzo n'umuco by'u Burundi, ko kigamije gusenya ingo no gushishikariza abantu gukora umurimo w'uburaya. Iyo nkuru turayikurikira na turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Tukiri mu Burundi kandi, ishyirahamwe ry'umusamariya w'imbabazi ribifashijwemo n'abaganga bo mu Butaliyani ryatangije kuri uyu wa kabiri gahunda yo kuvura no gupima abantu bagenda n'indwara y'umutima batishoboye n'abandi babyifuza mu ntara z'amajyepfo n'umurwa mukuru Burundi Bujumbura, bavurwa ku buntu. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Ishyirahamwe ry'umusamariya w'imbabazi rifasha abantu bagwaye indwara y'umutima na cyane cyane bafite amikoro make baba bakeneye ubuhinga butaraboneka mu buvuzi bw'i Burundi. Ubu burimo na cyane cyane gukorwa no gushyirwamo icyuma cyunganira umutima gutera. Alex Gutora twaje gushyira hamwe arasigura uko bamenya bakeneye gufashwa.
Twebwe dukora n'abaganga b'abahinga bo bari muri consultation zisanzwe za minsi yose, barabona ati uyu murwayi ntashobora gukira ngaha, bagaheza bagaca bamuturungikira. Abo n'abaganga b'abahinga dukorana nyuma cyabikora. Ariko n'abandi baganga cyane cyane bari mu ntara za ruguru babonye umurwayi biketse kubwo burwayi bashobora nabone kuduha magara muri Bon Samarite, bagaca dushira na contact n'uwo murwayi, hama natwe tukamufasha gushikira abaganga b'abahinga babonye ibikenewe ko avurirwa hanze, bagaheza rero gaca bamubwira ibikenewe, ibipimo byose bikenewe, raporo medicale, natwe tugahita tukabyegeranya byose tukabirungika i Buraya. Tukora n'ibihugu bitandukanye, bamwe bose bafise ivyo bafata, bamwemereye umurwayi duca tumuhamagara tuti ingo bakwemereye kujya mu gihugu kinaka hakenewe nibi.
Abarwayi barenga 300 ni mu myaka 9 bamaze kuvudwa.
Kuva dutangura mu 2012 tumaze kurungika hanze abagera ku 312. Ku isaha tuvugana dufite abana 4 bari mu Bufaransa, tukagira na 3 bari muri Sudan, bo barakuzwa 3. Khartoum abamaze kwitabira Imana bari hanze bagera ku ndwi. Urumva yuko abandi bose byagenze neza. Abo twatanguye kuvura mu 2012 barakuze, bari ku mashuri, ku mayuniversite. Imbere yaho ndafise nabo nkurikirana bavuye mu 2006 barubatse izabo, bafite abana. Ni ukuvuga amaze imyaka irenga 14 bavuwe.
Mu bavuwe harimo Marie Rosine Nyandwi yabagiwe umutima muri Sudani, yemeza ko atabagiharurwa mu bazima yatabona umusamariya w'imbabazi mu 2019.
Ndashima cyane nyene amagara yanjye yifashe ubu, kuko imbere y'uko ngenda muri operation ari meze nabi cyane. Meze neza, nta buryo bw'amafaranga badusaba kwene n'abagira neza baduha. Byose baraduha n'aha makositasi batugira byose ni ku buntu. Ndashima cyane rwose, kuko nk'iyo by'iyo operation itaza kuba simba nkiriho kweri. N'abagira neza by'ukuri, operation yo nyene ingene izimbye kandi idashoboka mu bihugu byinshi, fasha umuntu gushika inyuma ya operasiyo bakamuha iyo miti. Imiti dufata irazinze cyane, ntinaboneka cyane, ariko bo barayiduha ku buntu.
Anisenda rubonye nawe yatanguye gufashwa n'umusamariya w'imbabazi kuva mu mpera z'2015.
Mu bijyanye no kwivuza no kubaho byose, abaganga bo hiyo nibo bamenya abarwayi. Hanyuma hageze ko abantu basubira mu gihugu bivanye n'uko babona amagara yabo aba ameze, bagasubira mu gihugu, abo baganga bagaca baza baraza umwaka ku mwaka. Iyo ata bibazo byabayeho, murabona nk'ibibazo bya covid cyangwa igihe bariho umutekano mu gihugu, ubundi ku mwaka bama baza kugira suite ndetse bagacha bapima nabashasha
muganga Constantin Nyamuzangura twari rwego rw'abahinga abaganga bavuye ingwara y'umutima mu Burundi avuga kwihangiro nyamukuru ari kugeraho abagira neza bigisha abaganga b'abarundi kugira ngo babagwayi ntibarinde kuja baje bukanze y'igihugu
nk'akarorero abantu ijana amafaranga ibyo byaratwaye kugira ngo bashobore kubagwa arashika ibihumbi amajana 5 by'amadolari murumva ko ari nk'imiliyari ni gishe by'amarundi no kubitswa ko baba bafite amahera nibaza yuko operation irenza ibihumbi 5 by'amadolari bitarekuriwe ku bantu bose cyambere na mbere n'ubuzima kuko abo bantu bose iyo batabagwa bose baba barapfuye iyo umutima utakora nta gishoboka gukora hanyuma ikindi nacyo nuko hariho benshi barindiriye nibo kwakira abantu bose bafasha mu bihugu bishika 200 muri Afrika ahantu hatari uburyo bukwiriye bwo kubanza umutima mvuga yuko ari abantu tubanaye dukorana no mu miti za bakazona dufasha nkumbure no kudufasha mu bijanye no kwigisha abaganga bo mu Burundi kugira ngo baze bagere igihe nabo nyine bashobore kubikorera ngaha nyine
umukenyezi Nyandwi yabazwe umutima asaba leta kwiga ukuntu yo ikigo abagira neza bakoreramo mu Burundi kugira ngo babandi benshi babone amahirwe yagize
bishobotse nka leta y'u Burundi yoborohereza cyane bishobotse bakabaha aho bakorera mu Burundi kugira ngo bashobore gufasha benshi bashoboka kuko indwara y'umutima irahari ni benshi cyane bayigwaye
mu Burundi hari abahinga bize bijyanye no kuvura umutima bagera ku 15 bonyene babiri bakaba bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu mu gihe 13 ariko mugwa mukuru ubutunze Bujumbura ku miliyoni zirenga 11 n'igice gato z'abarundi ukwipimisha siza bose kuko mu bitaro bibiri gushika ubu nibyo ifite ibyuma bihanitse byo gusuzuma abarwayi bita scanner kwipimisha rimwe bikaba biri ku kiguzi kiri hagati y'ibihumbi ijana n'amajana abiri na 50 ku nshuro imwe nta bitigiri muri ico gihugu bihari zerekana uko abantu bahitanwa n'umutima ku mwaka bangana hamwe n'abagwaye buri mwaka abantu baba babaye miliyoni 18 barahitanwa n'indwara y'umutima ku isi Eloge Urika neza Ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywa n'ibijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo n'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda abana b'impunzi bagera kuri miliyoni imwe kimwe nabo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'inkambi z'impunzi muri Uganda bagiye gukingirwa indwara zisanzwe babifashijwemo na leta y'Ubuyapani kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 inkuru irambuye iginashusha bahizi muri Uganda
icyorezo cya COVID-19 cyatangiye giriye inkunga yenewa bw'impunzi zo muri Uganda n'ibihugu by'amahanga ikimashami umuryango w'abibumbye atandukanye yaragabanutse cyane kubera ingaruka ku mitungo y'ibyo bihugu zatewe n'icyorezo ukurikije umuryango wita ku mpunzi HR nyamara mu gice gisigaye cy'uyu mwaka ibintu bisanga bigiye guhinduka kubera inkunga ingana n'imiliyoni zisaga 9 z'amadolari y'amanyamerika leta y'Ubuyapani yageneye imishinga itandukanye yo gufasha impunzi ziri mu gihugu cya Uganda umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bana bato UNICEF muri Uganda Dr. Muniri Safridin avuga ko ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bimwe byari byarahagaragiye ubu akaba bigiye gusubukurwa
over 1 million children of refugees and host communities in 5 districts
ati abana b'impunzi basaga miliyoni imwe hamwe n'abo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'izo mpunzi nibo bagiye gufashwa n'inkunga mu turere dutanu tw'igihugu ducumbikiye impunzi muri abo ni 100,000 by'abana b'impunzi bazakingirwa indwara zisanzwe iyi nkunga kandi nanone izadufasha kongera amazi meza mu nkambi zitandukanye kandi inadufasha kugaburira abana b'impunzi basaga 3,000 bugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi buterwa n'imirire mibi Munama n'abanyamakuru mu mujyi wa Kampala uno munsi, ambasaderi w'Ubuyapani muri Uganda Hidemoto Fukuzawa yasobanuye ko iyi inkunga ishatse kugabanya ingaruka mbi zagizwe ku mpunzi n'icyorezo cya COVID-19 kandi akaba ari inkunga igiye gusaranganywa mu bice byose bireba ubuzima bw'impunzi ndetse n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi.
Japan recognizes that the humanitarian situation
ati Ubuyapani bwabonye ko ibikorwa by'ubutabazi mu nkambi z'impunzi byadindiye cyane cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. No kubereye impamvu iyi nkunga bitanze muri uyu mwaka dushaka ko bayikoresha kwibanda ku bikorwa bishobora kugabanya ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo ku batishoboye cyane cyane abana bato b'impunzi, abategarugori, impunzi muri rusange, hamwe n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi.
Members, women and children in Uganda.
Intumwa z'amashami ya ONU zose mu gihugu zitabiriye inama ntizahwemye kugaragaza ko ibikorwa byabo byari byarahagaraye, akaba bimwe mu bintu nyamukuru inkunga igiye gushorwamo cyane ari mu biribwa bihabwa impunzi, kongera imiti mu mavuriro y'impunzi, kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere impunzi zari zisanze zikorera ubwazo, hamwe no kongera gukwirakwiza amazi meza mu makamba atandukanye mu burere bw'igihugu butanu izi mpunzi zituzwemo ukurikije icyegeranyo cya HR. Uganda ni cyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afurika kandi ikaza mu mwanya wa gatatu ku isi hose ukurikije HCR. Izi mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko akaba ziganjemo izisaga ku miliyoni zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Undi mubare munini akaba ari uw'impunzi zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ministro wa Uganda ushinzwe impunzi mu gihugu Hilary Onekwe yavuze ko abaturage ba Uganda aribo babanza kwakira impunzi mbere y'uko leta n'imiryango ishinzwe kuzitabara izigeraho, akaba rero iyo miryango yemera kubana nazo no gusangira nazo bike zifite ikwiye kunguka kuri iyo nkunga amahanga atanga. Onekwe yasubiye ku mibare y'impunzi ikomeje kuzamuka.
As of March 2020, Uganda refugee population is at 1,470,000.
Ati kugera ku itariki 8 z'ukwezi gushise twari tugejeje umubare w'impunzi ungana n'imiliyoni 1,478,859. Umubare w'impunzi ukomeje kuzamuka nubwo twahagaritse kwakira izindi mpunzi kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye dufunga imipaka, ariko umubare w'impunzi ukomeza kwiyongera kubera ko zibyara abana buri munsi. Abana bavuka rero akaba bongera ku mubare wabo. Nubwo hari bake baherutse gusubira mu bihugu byabo nk'izasubiye mu gihugu cy'u Burundi, ntacyo byahinduye ku mibare yasigaye. Mu bihe bishize impunzi mu nkambi zitandukanye muri Uganda zagiye zitubwira ko zari zimerewe nabi kubera ikibazo cy'inzara, kuko inkunga y'ibiribwa yagabanyijwe nyuma y'icyorezo cya corona. Uretse inkunga y'ibiribwa, igihugu cya Uganda nacyo giha impunzi imirima yo guhinga kugira ngo zeze imyaka yazo kongerera ibyo zihabwa n'imiryango itabara imbabare. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Abaturage b'igihugu cya Chad bari mu cyunamo nyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Déby Itno witabye Imana ku wa mbere afite imyaka 68. Déby yageze ku butegetsi mu mwaka w'1990, akaba yari amaze imyaka irenga 30 ku butegetsi. Ibihugu by'u Burayi byamwifashishaga mu kurwana n'intagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu mu karere ka Sahel. Uko yapfuye na n'ubu ntibiramenyekana neza ari ariko amakuru avuga ko yarasiwe ku rugamba kuwa mbere. Inama nkuru ya gisirikare yahise ifata ubutegetsi yobowe n'umwana we General Mahamat Idriss Deby. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zibabajwe n'urupfu rwa President Deby, ariko Amerika ivuga ko yizera ko hazabaho ihererekanya ry'ubutegetsi hakurikijwe itegeko nshinga rya Chad ibindi ku buzima bwa President Idriss Deby. Kino mnabyizwaho na Tim Harris Shimwe.
Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1990, abaturage bo muri Chad babonye umugabo unanutse uyoboye ingabo kuri televiziyo y'igihugu. Byagaragaraga ko yari umuntu utifitiye icyizere. Idriss Deby Itno yabaye inshuti y'akadasohoka, waje kutavuga rumwe na leta y'uwari perezida Hissène Habré. Idriss Deby nyuma yaje gufata ubutegetsi ingabo ze zimaze kwinjira muri N'Djamena, umurwa mukuru wa Chad. Umunaniro wamugaragaragaho yawuhindiyemo umwambaro wa politiki, ubwo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 1990 yabaye perezida w'inama y'igihugu. Mu mwaka w'1996 nyuma yo guhererekanya ubutegetsi biciye mu nzira ya demokrasi, mu matora yari ahuriwemo n'amashyaka menshi, Deby yatorewe kuba perezida w'icyo gihugu, nyuma aza no gushyira abatavuga rumwe nawe muri guverinoma. Mu mwaka wa 2003 Chad yabaye igihugu cyagize umusaruro ushimishije w'ibikomoka kuri peteroli. Idriss Deby abonye ko peteroli iri gutanga umusaruro, yahise ashora imari nyinshi mu gisirikare, agura ibikoresho bya gisirikare ku bwinshi. Yagize uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu karere, aho yagiye yohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro no mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba. Perezida Idriss Deby yagiye akomeza gutorerwa kuyobora igihugu kuri manda zitandukanye, ari nako agenda ahura n'ibibazo byinshi by'imitwe y'inyeshyamba. Mu mwaka wa 2008 iyo mitwe yabashije kwinjira mu murwa mukuru N'Djamena, ku buryo byagoranye cyane kwisubiza inyuma kubera uruhare rw'Abafaransa. Idriss Deby nk'umuntu wabaye umuyobozi w'ingabo, buri gihe iyo habaga amakimbirane yafataga iya mbere akaba ari ujya imbere ku rugamba. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 2022 yahawe ipeti ry'ikirenga rya Marshal wa Chad. Hari ku isabukuru y'imyaka 60 igihugu cya Chad cyari kimaze kigenga. Ku munsi w'itora ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka, ubwo perezida Idriss Deby yari yiyamamarije manda ya 6 imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi yagabye igitero. Idriss Deby nk'ibisanzwe yafashe iya mbere ajya ku rugamba nk'uko yari asanzwe abikora igihugu cyatewe. Yaje gukomeretswa n'amasasu y'inyeshyamba ajyanwa kwa muganga. Urupfu rwe rwatewe n'ibikomere rwatangajwe umunsi umwe nyuma y'uko komisiyo y'amatora yemeje ko ariwe watsinze amatora ku majwi yegereye gato 79%.
Arakoze Tim Harris Ishimwe. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukbil ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimiye cyane kuba mukurikira Radio Ijwi rya Amerika buri munsi, kandi muri benshi cyane cyane abumva Ijwi rya Amerika muri Icyanika na Kaduka ndetse na Kibirizi, abari Karama, Tumba na Rugango, abari Ntongwe na Rutobwe, mwese mukomeye. Maybe not a queen of Venice in Shinimana.
I'm the alone of your baby. I'm the alone.